nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Kwenye zo jakabiri mnyonyo nunga kwa humbe na mirongibiri na gata tunchuti na mwagenzi mwashimye kukuliki ya kadiyo nzamba gateka kawe ndaba haimiri we ilinija sango jama kuru mkirundi akawagizwe ningi ngomuru nguru zikulikira umushikangaji w'ubutungane Domina Banyankimbo na aremeza ko ubutungane bw'Uburundi bukora neza ariko kw'ingorane ni buhura ariko kumenya habaye isinzikazwa buzima rya kiremwa muntu ikindi ngo nuko badafite abaganga banonosoye ibijanye n'isinzikazwa buzima rya kiremwa muntu ibyo akaba yivugiye mu nama iri ya 78 yabereye i Geneve kuva kuri uyu wa kabiri gushika ku munsi wa gatatu kubijanye n'isinzikazwa buzima rya kiremwa muntu kubwo umushinga w'amanza arambere n'igarura umwe mu bari baserukiye amashyirahamwe adakiranye ibyiciro bya politiki muri iyo nama avuga ko ibyashyikirijwe n'umushikirangane Domina Banyankimbo na ari ukwigobyora gusa abigisha batararonswa hagashahara kabo hafatiwe ku idubwa ry'amapete n'amanota bagiye bararonka kuva mu mwaka w'2016 ngo bagiye gutunganizwa ibi byashyikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri uno wa kane mu ntara ya Muyinga igihe hari haramutse hahimbazwa mu Burundi umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigisha na wakuru wakani genezo jakabili mnyonyo na musim huza makungu wahari hugwanya ukudaha nijaha bikoregwa abamenyesha makuru umusu kabushite mugihe mu Burundi bamwe baturubikwa bamwe bagafungwa abandi bakicwa abandi bakanyuruzwa bakabugira ingiro ariko ababikoze ntibigere bakurikiranwa ibyo bivugwa na Alexandre Niyunge ko arongo ishyirahamwe ry'abamenyesha makuru IBG muraza kubyumva muri ano makuru saya gusa twabateguye n'ayandi muraguma muduteze yompi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa n'amakuru tuyahereye kubijanye n'agateka kazi na muntu intumwa zaserukiye Burundi mu nama igira 78 kubijanye n'ihotegwa rya kiremwa muntu yabereye Geneve mu gihugu cy'u Busuwisi kuva ku munsi wa kabiri no ku munsi wa gatatu uheze zemeje ko ubutungane mu Burundi bukora neza. Umushikanganji w'ubutungane Domina Banyankimbo na yaserukiye izo ntumwa yavuze ko ingorane bafise ari uko badafite abaganga banonosoye ibijanye n'ubuhinga bwo kumenya abatsinzikarijwe ubuzima no kubura abatanga amakuru y'imvaho mu gihe babonye umuntu anyurujwe tumutege yompi.
Actuellement, affirmons sans ambage que personne n'est au-dessus de la loi au Burundi.
Muri kino gihe turashobora kwemeza ko atanumwe ari hejuru y'amategeko mu Burundi. Kuko ukoze ikosa arakurikiranwa atakindi kintu na kimwe kirinze kurabwa. Nico gituma aya madosiye y'abagirizwa guhotera kirema muntu ari imbere y'ubucamanza agera ku munani. Kubijanye n'abanyurujwe kese kwa bashengejwe imbere y'ubutungane atari benshi ingorane zihari nuko hagize ubushengezwa ntihaboneka ubuja gufasha umushikiriza manza kumenya neza ibyabaye. Turemeza neza ko hariho ingorane mu bijanye no kumenya ukuri kubagirizwa kuhohotera kirema muntu. Ikindi novuga nuko mu Burundi tudafite abaganga banonosoye ibijanye n'ubuhinga bwo kumenya abanye guhohotera kirema muntu. Icyo leta iriko irakora nuko urungikwa abaganga baca kunonosora ibijanye n'ubwo buhinga. Leta y'u Burundi iriko iritunganya mu guhana abacamanza bajya ibiturire no kongereza uburyo mu gisata cy'ubucamanza. Abacamanza bamaze gufatwa bari ibiturire barahanwa kisunzo bategeko. Gushika ubu hamaze gufungwa abashika 27 hamwe n'abahanuzi batatu b'ubushikiranganji bw'ubutungane bose bakaba bagirizwa kujya ibiturire.
Intumwa z'u Burundi zari zaserukiye leta muri iyo nama insiguro zatanze ngo ntizifashe kandi inyifu zatanzwe nizo kwigobyora bishyikirizwa n'umushinga w'amanza arambere n'igarura umwe mu bari baserukiye amashyirahamwe yigenga adakiranira ibyicaro bya politiki kandi aharanira agateka kazi na muntu muri iyo nama tumwumvirize.
Twari twatanze icegeranyo kuri uwo mugwi wa onujejwe kurwanya ivyihohoterwa rya kiremwa muntu twerekana ivyaha bitandukanye bikogwa bifatiye ku guhohotera kiremwa muntu mu Burundi arivyo bita acte de torture n'ibindi vyaha bigendana hari ibyo gufata abapfasoni n'abakobwa ku nguvu ibyo gutoteza abantu ibyo byose rero byari byatanzwe n'ibyemezo bihagije by'ababikorewe canke imiryango ku buryo byari bigoye guhakana twavuga yuko rero twebwe tumaze gutanga ico cegeranyo tukoraba n'ibibazo byabajijwe umugwi waserukiye leta kuko twerekanye ibitigiri byatohojwe n'amashirahamwe asanzwe atohoza ibyo bintu aho novuga nk'ibitigiri byatanzwe na Rigiteka canke Structure Kanakate kubatotezwa kubahohoterwa ibitigiri by'abantu bazwi amazina naho baba n'imiryango yabo byari bigoye rero guhakana ibyo rero byarashikirijwe n'umugwi utohoza w'agateka ka muntu waboni n'ibyo bitigiri washikirije umugwi wa leta y'u Burundi ibyo byaha rero bigizwe no gufata abagore n'abakobwa ku nguvu harimo ibyo gutoteza kiremwa muntu ivyo bakoreye abagabo batandukanye ivyo batoteza abantu mu kubahohotera mu gupfungira abantu busa eka mbere no gupfunga abantu bagateba bakabuzwa kuja kwivuza niyo bagwaye mu gihe mbere uhura hari abaheza bagapfira mu bitaro eka n'ibindi byaha bikorerwa abantu bitandukanye by'ubwoko bwinshi biri muri uwo mugwi w'ugutoteza abantu byose byari byatanzwe ariko uravye n'umugore ishufashe mu waserukiye leta ntibyari bitangaje ariko ntibyari bihimbaye
ikindi uwo mushinga w'amanza havuga ngo biratangaje kubona intumwa za leta zatanze icegeranyo zari zatanze haraheze imyaka 10 kikaba aco kigaruka inyuma y'imyaka 9 nubu nyene dutega amatwi Lambert Nigarura
mu ncamake nuvuga yuko leta yabuze ishisigura yasiguye ibintu bitajanye n'ibyo babajije ahe naho bagatanga inyishu zidakwiye zo kwigovyora twizera yuko mu nyuma ibyo batashoboye kwishura naho nivyo bishuye bitari byo bazogerageza gutanga umuco ikindi naco twa tutashimye nuko leta mu cegeranyo yatanze yafashe icegeranyo yari yatanze haheze imyaka hafi 10 akaba yicigarukana inyuma y'imyaka 9 byumvikana yuko itigeze itera intambwe n'imwe kuva mu 2014 kandi biragaragara yuko atano gushaka kubihindura mu gihe badashobora kwishyura ibibazo bababajije bakishinga bazana izindi siguro z'ubusamaza ikindi nacyo nuvuga nuko urazi nge na umugwi waserukiye leta harimo umuntu yasiguye cyane icyerekeye umugwi mbonerakure byari bitangaje ko wenyine yavuze ati muri abo bantu mubona twese twaje dushika 16 yaba twese tudashika n'imyaka 40 twese turi mbonerakure ati rero kugwanya imbonera ku rugwanyije demokarasi byari ibintu bitangaje kumva yuko leta irungika umwiserukira ugizwe n'abantu mu mugambi umwe bakavuga rero ngo urwanije imbonera ku rugwanyije demokarasi none iyo demokarasi abantu 16 baserukiye leta bakaba bari mu mugambi umwe niyo demokarasi insiguro rero zatanzwe n'izindi ubona ko zidafashe ariko zigaragaza uko ubutungane n'ubutegetsi mu gihugu byifashe twizere ko bizohinduka
igenekezo rya kabiri ukwezi kwa munyonyo ku mwaka utashe amakungu ahimbaza umunsi mpuzamakungu wahari kurwanya kudahana ibyaha bikorerwa abamenyeshamakuru ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru mu Burundi IBEJ rikabona ko uwo munsi ushitse abamenyeshamakuru bama baturubitswe bamwe bakicwa abandi bagapfungwa abandi bakanyuruzwa kandi ataco bariko barazira abakozeje ivyaha nabo ntibigira bahanwa iryo shirahamwe risaba leta y'u Burundi kwisubira ko igakurikiza amategeko mpuzamakungu akingira abamenyeshamakuru nk'uko biba mu bindi bihugu tutega amatwi Alexandre Niyunge ko arongoye ishirahamwe ry'abamenyeshamakuru mu Burundi IBEJ
kudahana ivyaha bikorerwa abamenyeshamakuru ari nkigi abakora ivyo vyaha bigasasira ndavi kibi ivyo navyo bikagira ingaruka mbi mu buzima bw'imiryango y'abamenyeshamakuru eka no mu Barundi ku burenganzira bwabo bwo gushikirizwa makuru ivyo biri uko mu gihe abamenyeshamakuru mu Burundi hanini babayeho mu bwoba ntangere kunyuruzwa bagahera amazima yongo gutabwa mu mvuto kuborizwa igufa tutibagiye no kugandagurwa naho biri uko uno munsi mpuzamakungu hariye kwibutsa ibimihugu ko bibwirizwa gukingira no kubahiriza abamenyeshamakuru n'ibimenyeshamakuru mu kugwanya kubahohotera no kudahana ivyaha bakoregwa iwacu hoho impingira cari ndende mugihe abagandaguye Christophe Nkezabahizi n'umuryango wiwe n'abanyuruje Jabigirimana bacidegembya tutibagiye mugenzi wacu Florian Irangabi yavundiye mu munyororo atakinda zira taru mwuga wiwe eka nditwibagiye n'urubanza ruteye isoni rwaciriwe amenyesha makuru bagenzi bacu ndwi atakindi bazira taru uko arabamenyesha makuru tuyoboneye hakaryo ko gusubira gutera kamo batwara Burundi ko bohagarika gutoteza abamenyesha makuru barekura umufasoni Irangabiye ari mu mvuto bahagarika izo manza za ngonde gonde zaciriwe amenyesha makuru indwi nibatabikora naho bamenye ko aribo bariko bahesha ishusho mbi igihugu cacu nibikwita gashire rero barya umutima amenyo bareka ubutungane bukore bukubita intahe mu gahanga abakoze ibyaha na cane cane ibi byaha byakorewe amenyesha makuru
Jean Claude Kavumbagu umwe mu bamenyesha makuru arongoye ikigo Net Presse numwe bamenyesha makuru b'abarundi avuga ko yakubaguwe akatari gake n'intwaro zitari nke arafatwa aranapfungwa bidaciye mu mategeko ahubwo azira umwuga wiwe asigura ko imvo z'izo ntwaro zose kwari kumutera ubwoba kugira ngo ntabandanye akora umwuga wiwe kumenyesha amakuru tumwumvirize
bwa mbere nagirizwa n'abajya abantu bapfukire ari kuri kurabira abaneza urabona yukumengo baba batumwe sibo baba babyumviriye kuntumako kuko nko mwagiye mu kimwe amajana 999 niho napfungwa ubwa mbere hariho ikintu mu binyamakuru byandika bavuga yuko mbere yo gutanga ikinyamakuru cyaje kugishora ubanza gutanga iyo nkuru ku bantu babwirizwa kuyisoma bakaraba ibyo wanditse igene bimeze babyita depot judiciaire cyangwa depot legal mugabo rero ibyonyi byafatiye inyamakuru n'ibyafata itorokamirizo canke amaradiro ngiye gusigurira procureur yuko byo ibyo bitafata ambwira ko ntiyumva igihe ushane kiri hagati y'ikinyamakuru n'itorokamirizo ry'amakuru hanyuma rero kubera atabyumva ikosa rica bibiri wanje barantaye bugasho urumva atafungwa hanyuma mu 2021 naho haratu ikinyamakuru atabuziyo kizananye citwa rutemwe icobonye rero caragiye cifatira mu gahanga wari ushikiriza manza kikigenza w'ico gihe kiramutuka rero kabimwe byeruye kabisa atawubihakana hanyuma kubera ati abantu benshi bari bwakoresha ibyo bintu byangurukana bumenyi bace bibaze ko ari jewe ibyo ntuna byanditse kugira ndamutuke n'inyegeje ntiriwe ndavuga amazina n'ibyo narabifungiwe 2025 naho hariho rero ikinyamakuru candikirwa muri Suwede canke muri Norvege sinibuka neza ico kinyamakuru citwa Agora hanyuma rero ndagira akantu ko gufatanya kugira umuntu agisomye cyangwa asomye Net Press acabona inyene byandika muri izonye muri ico kinyamakuru ico nacyo cerekana abantu bakavuga yuko ari abantu ngo babicanye mu Gifaransa bitango na bajenoside niho rero umuntu bamaze kubibona ko je ndagize ico bitaliya muri informatique baca bibaze ko je ndi umugumunsi noneho ngo byo gutukana izonye baci baza kuntora mu biro ariko wa gatandatu baramfunga hanyuma mu 2008 rero niho nandika ku muhisi Petero Nkurunziza yagiye muri Chile kuraba ibikino bimwe bita Jeux Olympiques hanyuma agenda atwaye amadolari babwiye ko ashika 100,000 muri ico gihe cyo bamfungiye si uko navuze iyo nkuru kuko ntibanayibeshuje bamfunze ngo nta mwana araba ku isahani y'umubyeyi
Jean Claude Kavumbagu araza kuba umutumire inyuma yano makuru muraguma hafi tukiri mu gisata cagateka kazi na muntu abantu 11 baragandaguwe abarenga 40 barahagarikwa hadakurikijwe amategeko n'abantu batatu baranyurujwe ivyo biri mu cegeranye cy'ukwezi kw'icumi cy'ishyirahamwe Rukristo gishinzwe kugwanya isinzikarizwa buzima rya kemwe muntu akate Burundi cyasohoye kuri uyu wa gatatu uheze abagirizwa ibyo byahani n'urwego rw'iperereza hamwe nabo mu nzego z'umutekano hamwe n'urwaruka rw'imbonera kure Anita Gateretse umuhuza bikogwa muri iryo shyirahamwe asaba leta y'Uburundi bicishije ku mushikiranganje w'ubutungane guhagarika no guhana abagirizwa ibyo byaha bidasiba kudomwa ko urutoke tumwumvirize
mu matohoza akati Burundi maze gukora turabona yuko ibi byaha mu babikora harimo uruhara rw'abari mu nzego ziperereza abari mu nzego z'umutekano abari mu nzego zo mu ntwaro bafadikanije no kwaruka gw'imbonera kure aho gwashizwe mu gutunganya ibikorwa by'umutekano mbere n'ibindi byinshi bijanye n'ingene intwaro y'igihugu tunganijwe hariho n'ibyaha bikorwa mu miryango ibi byaha byose icyo bihurira ko nishaka rike ryo gushobora guhana abakora ibi byaha ngira akaba ni nayo nsiguro ari nayo mvu nkuru ituma biguma byisubiriza akatubundere aba bari leta kubaheza umutekano wa bose gasaba inzego z'ubutungane gukora amatohoza no guhana bisunze amategeko abagiriza ibyaha byo kuhohotera byo kugandagura byo kunyuruza kugira ngo abarundi bumve ko bahirijwe mu gateka kabo mu butandukane bwabo kugira habe kubahiriza gateka kazi na muntu
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu inzamba akaburungu org
amakuru twabateguriye arabandanya kuri radio inzamba agateka kawe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahari mu ntara ya Muyinga yemeza ko abigisha batararonswa agashara kabo hafatwe kwidozwa ry'amapete n'uburusho bujanye n'amanota bagiye baronka kuva mu mwaka w'2016 ko bagiye kuyaronswa ibyo bishikirije kuri mu wa kane mu birori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigisha wahimbajwe mu ntara ya Muyinga uwo munsi ukaba usanzwe uhimbazwa ku isi yose kwigenekezo rya gatanu gitugutu kubwo umukuru w'igihugu ngo batararonswa ubwo burusho ngo byaturutse ku kwihenda n'abari bajejwe kubuharura reka inkuru tuyibaze Edi Claude nini nahazwe
Abigisha bamaze iminsi bataronswa amahera ajanye n'uturusho dufatiye ku mapete no ku manota bari bagiye bararonka kuva mu mwaka w'2016 ubwo burusho buhagaritswe ngo ntibwo kwihebura kuko ngo bagiye kuyaronswa mu minsi imbere icyo cizere kuri abo bigisha chatanzwe kuri wa kane n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu birori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigisha hari ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga Mukuru w'igihugu akemeza ko ubunebwe bw'abakozi ba leta ari bwo buzingamitse iterambere ry'igihugu
Ikawe harure baheze badacara harura kuva mu kwezi kwa bidoge. Ibyo bakokoroke bariko ari harura na byo nyene. Hanyuma ubuzima bwa ko nyine buri mu bintu byatwishe. Abantu bo mu biro nawe nyingire kibaba n'imbebwe
tubibutse ko umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigisha uhimbazwa uko umwaka utashe ku isi yose buri wa gatanu gitugutu
mu makuru ajanye n'ubutunzi naho ishyirahamwe Oricom rihamagaye abarundi kurwiza umwimbo w'ibiterwa njabukamazi nk'ikawa icyayi n'ipampa kugira amafaranga y'agaciro yiyongere mu gihugu Kaburiye Rufyiri arongoye Oricom asaba ibanki nkuru y'igihugu kwitotwarirwa mu biro by'umukuru w'igihugu ahubwo ko yokwigenga nk'uko biri mu bindi bihugu byo ku isi yose Kaburiye Rufyiri akaba yivuze mu kiganiro haramenyesha makuru no wa kane kubijaye n'ingene kibazo cy'amafaranga y'agaciro aguma bura mu Burundi ingene cyotorwa umuti tumwumvirize
cyambere cyokogwa tusaba leta yuko yofata berde ijya banki nkuru y'igihugu ika yikura mu biro by'umukuru w'igihugu ikayigira yigenga nuko biri mu yandi mu bindi bihugu ikigira kabiri twagomba kuvuga ni uko ingingo twavuze ijyanye ba tike y'indege ya kigo yohagarara leta ikaraba ukundi kuntu ibitunganya ikindi nacyo ni uko leta yakora ibishoboka byose kugira ngo amafaranga make yahari ashobore gukoreshwa neza nibagume bayaha abantu ubona ko mu by'ukuri baza kubikoresha ibintu bitari byo mbere twaguma tubona kano kanya dusabe leta igire umugwi icyo ni ukwita audit international berekana amafaranga batanze n'ibintu by'imitoro aba ayahawe prestige cyangwa andi mashyirahamwe mbere na yatanzwe mu bintu by'amafumbire n'ibindi tubonye icegeranyo
nayo mu gisata cindero abanyeshuri bahereje amashuri yisumbuye n'abashaka kuja mu gisata cakabica amashuri yisumbuye mu ikamenya rugusu mu gihugu ca Tanzania nabonye ngo barafite uburenganzira bwo gukora ikibazo kibaho uburenganzira bwo kuja mu mashuri ya kaminuza canke mu gice ca kabiri c'amashuri yisumbuye nakamugategwa none ni CBDH Vicar ruharanira agateka k'impunzi ziba mu makambi Jean Bosco Vyizigiro umuvugizi w'ugurunani avyibukije inyuma yaho habonekeye abo banyeshuri batakoze ico kibazo mu gihe abandi bagikoze mu kwezi k'umunani tumutege yompi
twashaka gutera kamu abantu canke amashira hamwe afise aho ahuriye n'ivyindero mu makambi y'impunzi muri Tanzania by'umwihariko mu ikambi ya Nyarugusu ubundi iyo abanyeshure barangije amashuri ya seconde bafise ikibazo cha leta kibaha uburenganzira bwo kwinjira muri kaminuza icyo kibazo cyari gukogwa mu kwezi kwa munani ariko uyu munsi twinjiye mu kwezi kwa 11 mu ikambi ya Nyarugusu ntabwo kirakogwa abanyeshuri barategereje amaso ahera mu nzira twashaka nkuko tujya tubivuga mu bindi bihe cyangwa ibindi bibazo dusabe abantu bafise aho bahuriye n'ibyindero mu makambi ya Tanzania cyangwa ku makambi ya Nyarugusu bikubitagashi bahe amahigwa abo bana kandi twashaka gutera akamo hase kugira ngo icyo kibazo nacyo igikurikiranire hafi tudasize leta ya Tanzania kugira ngo abo bana n'ababyeyi babo bareke kubuzwa amahigwe
mbere yo gusozera no makuru twari twabategura inkoko nari nabibabwiye n'umwanya w'umutumire Jean Claude Kavumbago umumenyesha makuru arongoye kimenyesha makuru net press akaba yishura kubibazo bya mugenzi wacu Jean Marinda bashinze
Jean Claude Kavumbago ndabaramukije
ndabaramukije
kugenekerezo rya kabiri ukwezi kwa 11 uko umwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi wahariwe ukudahana amakuba akunze gukorerwa abamenyesha makuru wewe uri mu bamenyesha makuru bagiye barafungwa n'intwaro zitandukanye haba ku ntwaro ya president Uyoya haba ku ntwaro ya Frodebu haba ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza mbeka Kavumba gubumuntu yo kwibaza ingufu z'ukubandanya ukora umwuga wo kumenyesha makuru zikura hehe inyuma yayo makuba yose
yego murakoze nagira mbanze ndababwire yuko uyo munsi w'itariki 2 z'ukwezi kwa 11 ndawuzi ariko ntuzwi cyane hano mu Burundi ni umunsi ufatiye ku igandagurwa ry'abamenyesha makuru babiri b'Abafaransa yitwa Ghislain Dupont na Claude Verlon biciwe mu gisagara cya Kitali muri Mali urumva imyaka 10 iraheze uno munsi neza na neza abo bantu bihishwe ko bishwe mu 2013 ariko rero uyu munsi intonji turawushika ko cyane ntiturawuhimbaza gusa yasore kuri icyo kibazo umbajije ingufu bujyanye zo kugira ukora ikintu hajyanye ahanini no kubikunda uyu mwuga wacu umwuga uraryoshe n'ibyo ariko n'umwuga rero bujyanye ugoye kuko ukorana n'abantu usanga batabigomba usanga badakunda uwo mwuga n'abantu batagomba yuko ibintu byabo bimenyekana usanga ari umwuga ugoye mugabo umwuga uryoshe cyane ni ukuvuga rero hariyo abantu bagenda baragutera intege bakakubwira ati bandanya kagumye baguma ko nawe ntiwumvire kuko kandi ni byiza ibyo uri kurakora birafasha ugasanga rero abantu ariko barakubwira ati ni ukuri bandanya hanyuma ukabikoza ko rero ni ukubikunda aho nyine utugira ingufu zo kubandana n'abundi ni ukuri si umwuga woroshe kandi mu bihe biba bitoroshe nk'ibiti wacu
mbega nta gihe wiyumviriye cyangwa abagenzi bakubwira ati uwo mwuga wuhebe kuko ntiwakwereye
yego hariyo abantu babimpanuye ni ukuri babimpanuye abantu b'abagenzi bavuga ati ngiye n'ahandi wihora iki kuri uwo mwuga ngo n'umenge ntimwumvikana batware ntimwumvikana ubwo bariho n'abandi bavuga bati uko bigenda kose nshaho ibyo ngo bibandanya rero nka ko hose twari igihugu cya Afurika y'epfo cyitwa Nelson Mandela we yaravuze ati je ndakeneye ko n'umenyesha makuru yirirwa arapfunga gukibonye kugira ngo ahinge nasi naragiye ndafata indege ndagenda muri i Pretoria muri Afurika y'epfo turabonana ati yari wewe ntimuje atibade abategetse arake kutaza barapunga abenyesha makuru ati kuko ndumengo ntacotuma birigora gutunga hanyuma nararonsa gashime muri leta z'ubwo za Amerika mu 2011 ibyo byose n'ibintu byanyerekana uko ntatamba nibori rero abantu bakagira ati nubandanye nubandanye bijyanye byose birerekana yuko wewe uri kukuvuga wawe neza ati kuko yaba bagenda bagutera amashugwe nk'abo bantu bo muri leta byumvikana yuko uba udakora neza ati mugabo reko bishika mukaza murashwana ukuvuga ko ukora neza nuko rero hari abantu bagenda barantera inkuze intege ati bandanye mugabo ntibagiye cyane cyane umuryango w'iwanje umuryango w'iwanje ni wo washigikiye cyane baravuga ati uko bigenda kose bandanye uwo mwuga w'iwawe nta gituma nguhiwe naho bariko baraguhanura kubihe n'ibyo hanini ni uko byagenze
Emushinga nae kavumba ku uralenge imyaka 30 uri mu mwuga muri uyu mwuga rero ayo mabi akoregwa abamenyesha makuru ari imbwori ibice byinshi hari abicwa hatwovuga nka bagenzi bacu Jean Bigirimana yakoreye kinyamakuru iwacu Christophe Nkezabahizi yafata amasanamu kuri televiziyo y'igihugu harimo gupfungwa n'ubu turafise mugenzi wacu afunzwe Floriane Birangabiye harimo abamisa makuru bataye igihugu barahunga ibyo vyamye gucyo mu Burundi muri yo myaka 30 irenga mbere umaze mu mwuga n'icyari wovuga uti iki gihe byari byiza uti iki gihe byaratuma cyangwa ukavuga uti iki gihe hoho ukari akabikabije mu mwuga byari biteye ubwoba
urakoze ukuri ubiravye neza muri kino gihugu umwuga ntiwigeze woroha kuko cyane cyane kuva mu 1992 kubera mu 1990 asubiye inyuma gatoyi niho abakuru b'ibihugu byavuga mu Fransa bakoraniye ahitwa Ntuze Biarritz mu Fransa niho bavuga ati kudubunye imfashanyo izohora ijana na demokarasi mu gihugu n'ahantu hitwa Labour hanyuma rero bamaze kuyishinga ukubonye hariyo abategetsi baciye babyemera uko hariyo abandi bavuze ati ibyo bintu ntitubyumva neza nta mubutu wo muri Zaire icyo gihe yarabyanse witwa Habyarimana arabyemera ntacyo abigira uw'iwacu rero Petero ubu yaje arabyemera kubigira nicyo gituma haciye hafi imigambwe myinshi haza n'amaradiyo menshi mugabo rero ntibibagize ko bari bamaze hafi imyaka 30 bari mu mugambwe umwe ibyiyumvira ari bimwe atabyumvira byo guharimukanya bibaho aho rero numva daho babyemeye mugabo babyemeye ku munwa gusa ariko ntibavuga ati hariho akarusho ntibabona akarusho k'ibyo binyamakuru bizobazanira nicyo gituma rero ushobora gusanga nk'igihe babyemerera byari nka 38 muri 93 ariko hageze mu 96 bisigaye ari 6 gusa bicandika aho nyari y'ibyafuse aho ibyifuse ibyugaye imiryango hariho n'ibyafuswe na rwa rwego sense kubera bagira ati aba bantu bariko bandika inkuru zidahumuriza inkuru z'urwanda kuko cyo bita media dollar hene byariho icyo gihe ubunye rero mu nyuma mu 1996 twararonse umuperezida wa mbere wa CNC yitwa Simon Kururu wewe yari umumenyeshamakuru yari agomba korohereza amenyeshamakuru hanyuma mugabo mu mwaka ukurikira wacaza rero irindi tegeko naryo rikandamiza umwuga rwose ku buryo rero atacu yabashije gukora cyane ahubwo no mu 1998 baci bamukura bamusubiriza n'uwitwa Pauline Nshuti n'amagara numva baramuburaguje kabisa ntabamenyesha makuru yashoboye gukorera neza hanyuma amenyesha makuru barabandanye bakora gutyo bonye bakora nabi nabi niho rero mu nyuma biyumvira bati none ko hariho iryo tegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru ijya CNC ntizwe bamenyesha amakuru ntibokwigirira urwego rw'iwabo rwo kuza barahanurana kugira ntibataragira amakosa byonyine barabyumvikana barabishyizeho hanyuma byarameze nk'ibicuye hagatoyi hanyuma rero niho mu nyuma twabona tuti gahubwo rero uruzi tuzaturuca gutya aho hari mu 2005 aho Maurice Petero Nkurunziza yashimira abamenyesha amakuru icese ku bikorwa barakoze nawe bariko baramwimika abamenyesha amakuru ari abashimira icese se turavuga tuti hasha tugiye twaruca muka tugiye twaruka umukuru w'igihugu twumvikane mugabo nta n'umwaka baheze twaciye dutangura kwinuba uwitwa Alexis Ndwica twara LPA yaciye ashwana n'uwitwa Rajabu yatwara CNDD-FDD bakiranze barapfungwa bitwa ba Serge Nibizi twese turafatwa turafungwa abamenyesha makuru benshi abitwa ba basi mbaza umutima bitwa ba Gabriel Nikundana batazira Jibril barapfunzwe ari benshi ba Matias Mamira Kica twarisanganira barapfunzwe ku byinshi ku buryo rero twabonye tutiga bundi naho bavuze yuko badushimiye kumbure nabo nyene umwuga ntiwabubona neza nico gituma rero twaciye tuvuga tuti ko bigenda kose no kubandanya twiba ko tukaraba mbere ubundi tacerekana yuko aba bantu nabo nyene batwumva neza nuko rero urabona umwuga ntimwigeze vema usa n'uworoha na gatoyi mugabo rero amatora y'ibihumbi bibiri na cumi aheze harabaye ibintu by'imigunguko ibikiye abantu baricwa baratabwa mu nzuzi ubwo mu myaka yakurikiye harabaye akantu kameze nk'agahembwe ku buryo b'abamenyeshamakuru mbere n'abo muri sosiyete sivile baramera nk'abakora bigenga buhoro buhoro mugabo rero haca haza induru zavuye mu kiringo cya gatatu cy'umuhisi Petero Nkurunziza abantu batumva kimwe kandi aho bavuga yuko we batazi ikiringo cya gatatu atarekuriwe n'akavuga yuko icyo kiringo akirekuriwe kandi akirekurirwa n'amategeko aba mu mategeko rero barakimurekuriye mu gihe cyatera induru abantu baragumuka niho rero baciye kuvuga abamenyeshamakuru bishwe abo ba Jean Bigirimana tutazi irengero ryabo aba ujya mu kamera no kuri radiyo naho wavuze abamenyeshamakuru bapfuye abandi rero barahunze bashikirana nk'uko turabivuga abonye rero urumva babandanya bakorera mu buhungiro baragerageza gukora ibyo bashoboye mugabo biguma bigoye ubunye rero turashobora kuvuga yuko kuva mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri intwaro zihindutse hakaza umuperezida mushasha hariho akarusho kuko wewe yarapfuye yashitse apfungura abamenyeshamakuru bashika bane bo muri kinyamakuru iwacu hanyuma arabwira bo muri sensi ati hari ibinyamakuru byugaye nimugerageze murabe yuko ayo maradiyo n'ibiki byose byokugurura hanyuma arahura n'abatwara amaradiyo n'ibinyamakuru arabye ati ibyo ari byo byose mwumve yuko atakintu gishobora kugenda neza ibinyamakuru bitari ko birakora iyo ntambwe twarayishimye kandi ushika ubundi urabona nta banyamakuru benshi bariko baragira ingorane ariko baritinya nabo nyine baratinya gushikiriza inkuru bibaza yuko bakurikiranwa hanyuma akaba n'abantu rero batinya banga gutanga amakuru kandi ari bo bayafise izo nizo ahanini ingorane dufise mugabo ku byerekeye umukuru w'igihugu we yavuga ati abanyamakuru nibakure
Katurangiritse aho nyene ikiganiro Jean Claude Kavumba gu uri narayibonye mu mwuga wo kumenyesha makuru mbega nk'ubu wogira amahirwe yo guhura na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye wo muhanura iki kugira ngo umwuga wo kumenyesha makuru utere uje imbere mu Burundi
urakoze bwa mbere hoho je ntabwo tubonanye ikintu cya mbere no mubyirira n'ibintu nka bitatu cyangwa bine bwa mbere no kumushimira kubera iyo nyifato nyene yiwe afise yo ku nyamakuru yo kuvuga yuko inyamakuru byokora byigenga cyo kino kimushimira hanyuma ikindi nacyo rero nuko ndamubwira nuko uko kuntu abyiyumvamo nawe nyene yuca himirika abandi bantu bakorana hanyuma nabo nyene bakiyumvamo yuko bapfisa gutanga amakuru nonso bagomba no gushima ikiganiro bashikiranganje batanze bari gitega hanyuma baravuga amakuru baratanga amakuru meza cyane ndabibonye mu intambwe nziza cyane kuko byobandanye kubonye byoba ari byiza cyane kuko bujyanye abavugizi nta makuru bafise amakuru afise yashikiraganje nyene niwazi bituma bafashe ingingo kanikijya ibyo twabibonyemo ikintu cyiza cyane hamwe byobandanye kubonye rero byoba ari byiza ngo ikirindi naco ca kabiri ni umubwira nuko ntasebarundi bujyanye ariko aravuga ati abamenyeshamakuru ntibakore ku mugaragaro bujyanye n'abahunze bose sibabi hari abahunze kubera umutekano wabo mbwa bose sibabi nabo nyene yogerageza akavuga ati tubahe amakuru nabo nyene iyo bari kuko nta mumenyeshamakuru bujya n'umwe atagomba gukorana n'ubutegetsi naho bavuga ati byari muri opozisiyo cyangwa hari iki mugabo umumenyeshamakuru wese agomba gukorana n'ubutegetsi ko barazi yuko amakuru nyene amwe nyezina afiswe n'abategetsi nico gituma abategetsi rero batayatanze bica bigorana kuko amenyeshamakuru munye ibyo kumenyesha amakuru byaramaze kumera nk'ibintu by'imfungurwa abantu bihereza utabahaye amakuru abantu barayiha bamaze kuyiha rero urumva bica bigorana kugira umuntu w'umutegetsi ace agerageza gufata ingingo ibibereye hanyuma rero ikindi cya gatatu rero ni umubwira nuko nk'umukuru w'igihugu ni umubwira nti nyene icubahiro mwebwe murabona murafise ubutegetsi natwe turafise ikibanza mu gifaransa no vuga nti savoir pouvoir nous avons l'espace kirageza rero mufata iyo espace dufise mu exploite kuko nico nicibereyeho kuko bataye exploite abandi barayexploite ni tubafisa rero yuko iyo leta nabo bantu bose bari mu gihugu bafata iyo espace abajournaliste bafise bakayexploite kuko nicibereyeho kandi abandi nabo bakaza bakavuga ibindi leta igaca iraba igashira ku munsi ane hanyuma ikabona gufata ingingo zibereye mugabo urumviye espace twe turayifise leta nigende yokite niko mbona kuko nk'ubunye ngobye gutanga nk'akarorero nakubwiye ko nigeze kubonana na perezida Nelson Mandela yaratubwira ingene yabigenze mu gufata ingingo kugira zikurikizwe neza yarafata nk'amashirahamwe bamenyesha amakuru akabahereza intuze proje agomba kugira n'icyo gihugu ciwe akabahereza ati genda muyige munzanire raporo ivyiyumviro abaze kubitanga ukubonye hanyuma bamenyesha amakuru akagenda bakabonana bakamuhereza ibyiyumviro akabitwara agaca bitwara mu nama nshingamateka akabitwara mu nama nshingiranganje amaze kubitwara rero yavuze ati joint irashikirize yanjye abamenyesha amakuru ntibamusaba n'ikiki ntibagira iki baca bakwiragira igihugu cyose abandi bakarondera abantu se bijya binyamakuru bya radio abafaransa abandi abanyamerika abandi ibyo yabongereza abandi bagafata ba ambasaderi bati nimumerereze kuri igihugu kirashikirize ingingo iyo ngingo rero imaze gusohoka baca bayishikiriza ubwo nyine bashavuga n'ingingo icyiza cyayo ku buryo rero heze nk'iminota 30 iyo ngingo yabizwe ku isi yose Mandela akavuga ati jane na tabona nk'aba perezida ba Bill Clinton yari kwaranterefona abafilisita bambwira ati ukuri wagize neza iyo ngingo ayungiriye neza biki n'ibiki urumva amenyeshamakuru nabo nyine baca bishyiramo ingufu kubera baba babikutse ko nabo nyine bagatanga ingufu zabo kuko tubwirizwa kumenya yuko abamenyeshamakuru bujyanye n'abantu b'incabwenge n'abantu b'abashinga ntari n'abapfasoni kandi kenshi ntibivuguruza turabe mu byo bavugane bakora ibintu biba bibavuye ku mutima ntibivuguruza hanyuma rero ca kane nagomba kumubwira ari naco ca nyuma niwo mubwira nti njye nicubahiro urabona hariho nse idosiye iri kurabatesha umwanya atanu bo mwifitiye iyo dosiye rero niyo umumenyeshamakuru yitwa Floriane Irangamiye aho ugiye hose mu manama yo hanze bavuga ati hari umumenyeshamakuru afunzwe yitwa Floriane Irangamiye none ko uwo muntu yabaye rwitwaje wewe uri sebarundi ukaba uri no mu nshingamateka kitugenze ubwo rwitwazo rukure mu kanwa k'abantu uwo muntu murekure mukure mu kanwa k'abantu hanyuma abantu bace bahora ntasubire kubivugane naburya twe dufite amahirwe y'uko Burundi bwagiye mu kanama kawe gacungera umutekano byotuma ishusho ibandanya kuba nziza.
Urakoze cyane Jean Claude Kavumbagu kuri aka kanya uhaye Radio Inzamba agateka kawe.
Yego na jewe ndabakingurukiye.
Ni kuri irivi ry'umutumire n'umunyeshamakuru Jean Marie Ndabashinze dusozera ko amakuru twabateguriye kuri uyu wa kane igenekezo rya kabiri mu nyonyo umwaka w'2023 nkabashimiye mwese mwari mwakurikiye shimire kandi nabagenzanje bakoze ibishoboka byose ngo aboneke nk'uko muyumvise bonfisi niyongere ariko ndabashikiriza ndabifurize kuranirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana.